Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Videha.
Turi kwa gatatu n'igenekerezo rya cenda Nyakanga no mwaka 2026 nchuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira gabyo inzamba gato yakawe ndabahaye muri bo canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ndyasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaza kwashimikiye kuri izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Imyaka 33 irarumanye musenyeri bakimuruhuna yarongoye diyoseze ya Gitega gandaguwe n'abagizi ba nabi, ariko kuva iyo myaka yose ubutungane ntibwigeze bukora amatohoza kugira ukuri kumenyekane ku bakoze ako kabi kabishe. Ishyirahamwe ya Se Jenoside Cirimuso ririyamiriza ako gakirere k'ubutungane, rikabandanya risaba ubutungane ko bwo gukora abakoze naho ako kabi bakamenyekana. Leta y'u Burundi ngo ntiyitaho na gato gisata cy'uburimyi kandi giterera ibice 35% ku mwimbo wose wa leta, kikagaburira ibice 80% by'abarundi. Ibyo binegurwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Capseme, avuga ko icyo gisata gishyirwamo uburyo bwinshi ariko ntihaboneke umusaruro. Ni mu gihe kuri uno wa cenda Nyakanga hari umunsi mpuzamakungu wahariwe uburimyi. Idogo ni yose mwadandaza bo muri komine ya Muyinga biturutse yuko musanteri yarongoye iyo komine ariko arabajuragiza abategeka kwimuka bakaja gukorera mu isoko nshasha ya kijambere yubatswe n'abagwizatunga. Ibyo byose bigakogwa atakuja inama n'ingingo bavuga ko bariko bahomba byinshi cyane. Aya n'ayandi ni mukanya sangwe ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasiye kwaramutse kuri uno wa gatatu igenekerezo rya cenda ukwezi kw'icenda mwaka 2026 imyaka 33 yarumanye neza musenyeri wa kimuruhuna agandaguwe n'abagwanyi b'umuhari CNDD FDD. Uwo mukozi w'Imana icyo gihe yicanywe n'abandi babikira babiri hafi y'uruzi Mubarazi mu ntara ya Gitega, aho yari avuye mu butumwa bw'iseminari y'Iburasira mu ntara ya Ngozi. Ishyirahamwe ryishinze kugwanya ihonyabwoko ase Jenoside Cirimuso rivuga ko musenyeri Ruhuna yari umuntu w'intore yama arangwa n'umutima w'ubumwe n'urukundo ku rugero rwo hejuru. Iryo shyirahamwe ahubwo risaba Ekleziya Gatolika ko yomugira umwiranda mu bandi beranda, rinasaba cyane cyane ko ubutungane bwokora hakamenyekana abamugandaguye bagahanwa hakurikijwe amategeko. Twumvirize Terence Mushano n'icegera cy'urongoye ishyirahamwe ase Jenoside.
Uwo musenyeri rero bakimuruhuna yari umukristu w'imbere w'intwari umwungere mwiza, uwo mushingantahe w'ibanga musenyeri Yohakimuruhuna yaheruka gusoma inkuka y'imisa ayisomera abatutsi Bugendana bari bagandaguwe bunyamaswa agahitamo n'ihonyabwoko. Igenekerezo rya 20 ukwezi kw'indwi 1993. Abantu ati nk'aba bantu b'inzirakarengane, abantu atacu bari birengeje, abantu babishe nk'ubu babahiga kwiki? Babibutsa ibintu umugani wa Gahini na Abeli. Kumbure, mzoga nizo rusange cyangwa wateye ishavu, ariko nazi neza kumva turi abana batwigisha ko kizira kwica ibyo bikatwisima bitwigisha iminsi yose. N'ubu biracariho. None umwungere umwepiskopi yigishije akebura ibyo yarakwiye kubizira, ahubwo yabize yazize iki? Yazize ubwoko bwiwe uko ari Umututsi, nicyo wari wacishije abandi. Musenyeri Ruhuna yari umuntu yari akunda kwigisha afise umutima w'impuhwe, umutima w'ikigongo. Yari umuntu w'umunyakuri, umuntu atagira inzigo, umuntu atacagura, arafise urukundo rudacagura. Icyo rero mwase Jenoside turimo se dusaba, dusaba ko ubutungane, ariko ubutungane bugaragaza abamugandaguye hanyuma bagahanwa bimwe by'akarorero. Ko bisaba rero ko Ekleziya Gatolika cyane cyane Diyoseze y'Igitegiro imbere ni Vatikano batazibagiye ko bumuburana. Turasaba ko Diyoseze ya Arshidiyoseze ya Gitega bagiye inama ni Vatikano kwa Papa ko Musenyeri Yohakimu Ruhuna yobakanonize. N'umweranda ntibikekeranywa, yarakoze ibintu byerekana ko ari umweranda, ari umukristo wa karorero.
Ishyirahamwe Parfait Miranegura ingene igisata cy'uburimyi kititaweho mu Burundi kuko giterera ibice 35% mu mwimbu wose leta wimbura, kandi kigaburira ibice 80% by'abarundi. Ni mu gihe ariko harahimbazwa kuri uyu wa cyenda nyakanga umunsi mpuzamakungu wahariwe uburimyi. Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parfeme anegura ko icyo gisata gihabwa uburyo bwinshi ariko ntigitere imbere kuko ibice birenga 30% by'ibiribwa byose abarimyi bakenera usanga bigugwa hanze y'igihugu. Tumwumvirize.
Ni 80% barenga by'abarundi babeshejweho n'uburimyi mu kazi kabo ka minsi yose. Mugabo rero ubwo burimyi buterera 35% mu mwimbu wose igihugu cimbura. Nuva ibyo Iburundi bwimbura byose uburimyi n'ubworozi butereramwo 35%, kandi bubeshaho 80% by'abarundi. Hanyuma ikindi tubona ni uko udashaka kwihangiro rikwiye, uravye uburyo bujamwo, uravye ibyo leta ikoresha muri icyo gisata. Ubwa mbere icyo gisata cy'uburimyi n'ubworozi ntikirenza 1% ngo bize umwimbu. Iyo umwimbu wiyongeye nka 3-4% usanga icyo gisata coco ata mwimbu cyongereje bigaragara, 1% canke munsi ya mbere. Mu bijanye n'ivyimburwa mbumbarugo ico bibiriye ugasanga ni munsi ya 1%, mbere ugasanga 25% twarasubiye inyuma ubusa n'ibice 2% ku bijanye n'umwimbu ujanye n'ibiterwa mbumbarugo. Ugasanga rero ngo vyimburwa dukeneye gutungura 30% ni gihengere, kandi ku vyimburwa byose nta cimburwa na kimwe usanga tudafite igihengere. Ugasanga dutegereza kugurira hanze ibikenewe kugira dukwize ibyo abarundi bakeneye gufungura, haba ku bijanye n'intete n'ibyo biharage ibijanye n'ibyo bitaibira n'ibindi. Nko ku ifarini hoho 80% y'ifarini ikenerwa mu Burundi igurirwa hanze. Isukari ikenerwa 71% igurirwa hanze, ndetse no ku bigori hari amatoni arenga 33 ategereza kugurirwa hanze, n'amatoni 20 y'umuceri ategereza kugurirwa hanze. Ndetse ibyo byose bigatuma igihugu gisohora hafi $560,000,000 z'amadolari ku mwaka yo kugura ibifungurwa hanze. Muzi n'ingana amafaranga y'agaciro akenye agaca hajamo nayo kugurira ibifungurwa hanze, kandi twitwa yuko ari byo bya mbere bijamo amahero.
Fostendi kumana rongo ye jushirahamwe kafseme asavareta kwikubitagashi hakaboneka impinduka muri ico gisata kuko n'uburyo bugenewe ico gisata bwongejwe mu mafaranga leta ikoresha asaba kandi ko hoza haraba amatohoza kubijanye n'uburyo bushigwa mu byankenerwa na cyane cyane umwavu n'ubunyene tumutega amatwi
kagira n'abazi tusabe leta kubitagashi kuko iyo bijijwe ibihumbi z'amamiliyari bizotorwa uyu mwaka bizoheza bikore gute ko tubona mu murimyi n'ubworozi ubu bije yahora ku miliyari z'amajana atandatu na mirongo itandatu ubu ubunye ari miliyari z'amajana umunani na mirongo itandatu shinge ku miliyari z'amajana abiri tukaraba mu bijanye n'umwavu umwavu uyu mwaka hakaba hazojamwo imiliyari amajana atanu z'amarundi hahora hajayo imiliyari amajana atatu hawureho n'imirongo itanu kujyana irenga iyo bije yose ijya kuvuga umwavu mugabo tukabona n'ubu abantu bagwa biduka yuko agatakagira agatangure umwavu utaha bamuma babura rero n'amafaranga yiyongera imeza amajana atanu ajya muri icyo gisata abantu ntibaruhe umwavu ukwiye ayo mafaranga rikagenda tukurikije kuburyo umushinga nyungu gatatu atigeze kuvuga hari hapfuye by'ukuri gutohoza neza kuraba ibijanye n'amafaranga ajya mu bijanye n'ifumbire ingene akoresha ibintu gitunganije bakakigirira odite kugira barabe amafaranga nakora kuko nta mwimbu uzopfa wiyongereye mu gihe mwavu efekitiviza bidakwiriye ndetse rero urabyo rero niyo bije imaze kujya mu byo by'umwavu hagati hari ku gice kibiri ku gice cya kabiri ugahita usanga ibindi byo kugwiza ubusobanuye cyangwa ugasanga ibyo gukoresha ibindi bikoresho bya kijyambere mekanizasiyo ya gikore ugasanga ujyanye n'amatongo ugasanga ujyanye rimwe n'abarundi bigishwa mu by'uburimyi abarima ngene baronka ibyangombwa byose ugasanga yarabigikeneye tukibaza tuti none ubwo burimyi buzotera imbere bute ngo bugwize umwembu abarundi bafungure abana bafungure ko tuba gufungura nabi mirongo itanu ku ijana usangire ng'abarundi bafungura nabi mirongo irindwi ku ijana abarundi bari muri sekirite alimantere n'icyo kintu cy'ubu bizajya kiradufasha gute kandi ubona no mu magara yo gufungura kitiro kiradufasha bikwiye kandi n'amafaranga y'agaciro ariko arahombera
inzamba
abadandaza bo muri komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza baratewe impungenge no kujuragirizwa bakoregwa na musanteri wabo bavuga ko abategeka kwimuka bakaja ku isoko nshasha iheruka kubakwa n'abagwizatunga bigenga abo badandaza bakavuga kandi ko bafise ubwoba bw'uko bazutakaza abakiriya babo mu gihe bazokwimukira muri iyo soko nshasha ni nkuru ya Pierre Gahongo
nk'uko bishikirizwa na bamwe muri abo badandaza baho muri karitsiye Mukoni ngo iyo ngingo musitankari yafashe yo kubatwaza igitugu no kubugaza amabutike yabo ngo baje muri iyo soko nshasha ntibayishimiye na gato bavuga ko umudandaji wese afite uburenganzira bwo kudandariza aho ashaka
ikibazo cy'amasoko kiracyoraga cyane kuko twari tumenyereye kudandariza aho dusanzwe dukorera kandi abakiriya bacu nabo niho bamenyereye kudushorera ariko ubu hari iminsi dutegerezwa kugara amaduka yacu ibyo bigatuma tudashobora kudandaza kuri twebwe iyo tudandaza niho tubona amafaranga cyo gutunga imiryango yacu hari n'igihe tuzigarana ibintu twagura bikamara iminsi bitatandatu bigaca bitangura kononekara ikindi ni uko badutegeka kujya kudandariza ahandi kandi tutazi niba abakiriya bacu bazadukurikira kuko dushora amafaranga menshi mu maduka yacu kandi tumaze no kugira abakiriya tumenyereye twebwe ntidukwiye kubaka amasoko mashyashya cyangwa ko abantu baronka aho badandariza ariko twakwishyuza ku bategetsi bakwitanga natwe bakatwumvisha tukarondera umuti utuma isoko rishyashya rikora neza ariko natwe abadandaza tudahunze turasaba rero ko icyo kibazo so kwigwa neza kugira ngo ingingo zifatwa zige tubere inamba kuko natwe dufite imiryango twiza kubeshaho
abo badandaza bagasaba izindi nzego zikurira uwo musitankeri wabo ameze imisago ko zokumva akamu kabo zigahagarika iyo ngingo ibahohotera kuko iri kwibashira mu ruhombo
kwirukira ba rumenyi vyarenze inkombe y'amazi muri komine Nyanza ni mu ntara ya Burunga ivyo navyo bikaba bifise ingaruka mbi umijangu abanyagi hugu basaba bajejwe intwaro kufata umenwe ico kibazo n'intutu baza mugenzi wacu Julienne Muzinga
nuko amakuru ava muri bamwe mu banyagi hugu wa muri komine Nyanza bitumenyesha ngo abirukira barumenyi ni benshi cyane aho babikeka ko babaroze isoko ryacu rikatumenyesha ko nubwize ngo aragwara aho gutumbera ku mavuriro cyane ku bitaro bihutira kuja kwa rumenyi ibyo nabyo ngo bikavaha nini ku nsaku n'amashari bituma n'umwumvikano mu kibano ututosekara kubera umwikeko basaba abajeje intwaro kuvira hasi icyo kibazo yunga banyu mwumvikano hagati y'abanyagihugu
turasaba dushimitse gusa ko abatware babikurikiranira hasi ko utumbitumbi na bo nyene n'ubushobozi bakirukana bene abo bantu ko utumbitumbi amatirini na bo ubahagariko kuko abimuha kino kimbo uri komine Nyanza rake ya kera Jadi mana soalnya melayang, abis butung butung buku mahu buka mana mati ini, tapi aku izinnya nanti kau hendak wah, jalan sih, ko, abah nulis kau mana wasir enzi waktu kau kah, abis dia mukole cang mukau, nanti kau jalan anu wakai, abah nulis yang wakai, kita mukau mukai sesuatu, kita mukole mukai bersuara sesuara, kecuali buku lain nuku kasang wana ribuan sampul, impotza. Hanyuma batwari nabo kubirabira ngaho urumva birateye ubwoba basaba rero ko abatwari babikurikiranira hafi nabo barumenye kuko umenye ashobora kuba umenye atimenyera abeshya ngo uramenyera abandi
kuri ayo makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe tukagerageje kurondera mutaneri wa komine Nyanza kugira atange umuco kuko iriko kirakogwa kugira ngo iyo ngeso iranduranwe n'imizi ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone y'iyo ngendanwa
urakoze Julienne Muzinga ino ngacu idusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese baduteze yompi gashimira na bagenzanje umwe wese ugiti ciwe bamfashe kubaturukaniriza mugire ama mubaho mu manyamuryanyu n'agahwanda.